Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Nzamba gateka kawe turi kwigenekerezo rya 14 nzero mwaka 2022. Amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abarundi baharugwa mu majana nibo bamenyekanye ko bishwe mw'uyu mwaka uheze, abarenga 50 muri bo bakaba bishwe n'inzego z'umutekano nk'uko tubisanga mu cegeranyo c'umuhari iteka waranira gateya ka kiremwa muntu. Abigisha mu Burundi bariyamiriza ingingo yo kubanza gukoresha ibibazo kubaja gukarihirizwa ubwenge, bakagabisha yuko bashobora guhagarika akazi hamwe iyo ngingo itohagarikwa. Abarundi batari bake barabandanya kwiyamiriza itotezwa impunzi z'abarundi bahungiye makambi y'igihugu ca Tanzania zikoregwa abarundi baba muri Canada, bagasaba ishirahamwe mpuzamakungu gufasha kuronsa ikindi gihugu co kwakira abarundi bahungiye muri Tanzania. Itanzania igihitoshobora kubahiriza agateka k'izo mpunzi. Mukanya idonido ndasubiye kubahikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Nzamba. Umuntu umwe yaritabye Imana aguwe ko nibihome by'inzu ku muhingamo wo kuri uyu wa kane, bikaba byavuye ku mvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaguye ku musozi ruhagarika muri komine Buganda mu ntara cy'Ibitoki. Amakuru dukura kuri uyu musozi avuga ko iyo mvura yononye n'ibintu bitari bike harimwo n'amazu. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura yaraguye ku mihingamo kuri wa kane aho ku mutumba ruhagarika, ikaba yononye ibitari bike harimo imirima n'amazu vyatwaye kubera umuyaga mwinshi. Amakuru dukura ku barongoye iyo komine amenyesha ko mutamakazi ageze mu zabukuru yitavye Imana ahitanywe n'iyo mvura. Ni mu gihe ibihome by'inzu yarasanzwe abamwo byamuguye ko bikaba byamurakomerekeje uwo bubakanye. Ayandi makuru dukura muri iyo komine ya Buganda iri mu ntara ya Cibitoke ngo iyo mvura yononye amazu agera kuri 62 harimo n'isengero, ibiti by'amatara birenga 11 bikaba byaraguye. Abanyagihugu bo muri iyo komine bagasaba ko bogarukirwa kuko batakigira cepfo na ruguru.
Naye mu gisata cy'agateka kazi na muntu, umugabo azwi ku izina rya Minani Vinari yarasanzwe afungiwe mu gasho Kenyamirama bimuyinga, yarapfuye ku muhingamo wo kuri no wa kane mu bitaro bikuru by'Imuyinga. Minani Vinari akaba yari yimuriwe ngaho Imuyinga akuwe mu gasho Kenyamirama ka komine Giteranyi. Ido nido na George Nimenya.
Amakuru radio Nzamba gato yakawe ikuranga Imuyinga atumenyesha ko Minani Yuvinari yari yashikanywe muri ako gasho n'urongoye iperereza mu ntara ya Muyinga amukuye muri komine Giteranyi. Minani Yuvinari akaba yakeka ko icaha cyo kugandagura uwitwa Miburo Ezekiel yarasanzwe aba ku mutumba wa Mukoni muri komine Giteranyi amuciye umutwe n'umupanga. Ibyo bikaba byabaye ku mutaga wa gatanu uheze. Ayo makuru akabandanya avuga ko Yuvinari Minani yagandaguye uyo mugabo mu ntumbero yo kwigarurira amafaranga 150,000 yaramuheranye. Nta byinshi bivugwa ku rupfu rwa Minani Yuvinari yarasanzwe ari mu minwe y'inyamira mabi. Amakuru ava mu gipolisi ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga yemeza ko Minani Yuvinari yoba yari yahuye. Ayandi makuru nayo akamenyesha ko Minani Yuvinari yoba yahitanywe n'inkoni yakubiswe igihe afatwa ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Twarondeye Jerome Ntibibegora arongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira duhe umuco ku bijanye n'urwo rupfu rwa Minani Yuvinari, ariko ntitwashoboye kumuronka ku iterefone.
turabandanye no makuru mu gisata cy'agateka ka zina muntu nari nayo babwiye mu ntango zano makuru abantu baba bamajana 9 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe mu mwaka uheze mwaka 2021 bamwe bakaba bakorewe amabi afatiye ku gitsina abandi baraborezwa igufa hakaba n'abahagaritswe bidaciye mategeko muri abo bagandaguwe 57 bagandaguwe n'inzego z'umutekano hamwe na ya migwi imbonerakure ku bw'icegeranyo cy'umuhariteka muri ico gitigiri kandi harimo abakenyezi n'abana bagandaguwe bakorewe n'ayandi mabi atandukanye kurikira Celeste Ruribikiye ajeje kumenyesha makuru mu muhari iteka
abana bagera 875 barishwe muri abo 269 batoye ibiziga abantu 662 barabugwa irengero abantu ijana n'umwe bakorerwa amabi afatiye ku gitsina abantu 69 barahohoterwa hamwe n'abantu 535 bahagarikijwe bidakurikije amategeko mu bantu bishwe mu mwaka wa 2021 harimo abafungwa 345 bacuriwe mu ibohero rikuru rya Gitega mu gitondo cy'itariki 7 Kigarama umwaka wa 2021 muri ayo mabi twavuze abantu 57 barishwe n'inzego za leta harimo abantu 9 bishwe mu bwicanyi ndengerabutungane muri uno mwaka nyine umwari iteka warashoboye kumenya abantu 17 babonetse mu bari banyurujwe kuva mu mwaka wa 2015 muri ayo mabi twavuze abagore 88 n'abana 68 barishwe abafasoni babiri barabuzwe irengero abagore 7 n'abana 2 barahohoterwa abafasoni 70 n'abana 24 baragarukije bidakurikije amategeko iyi raporo iradoma ko urutoki abakoze ayo mabi nabo akaba ari hanini bamwe mu bapolisi bamwe mu mbonerakure bamwe mu bakozi b'iperereza bamwe mu basirikare na bamwe bari mu ntwaro abanywanyi b'imigambwe nabo barashikiwe muri ayo mabi harimo abanywanyi 31 b'umugambwe CNDD-FDD n'abanywanyi 6 b'umugambwe SNL bishwe abanywanyi 20 b'umugambwe SNL banyurujwe abanywanyi 10 b'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'abanywanyi 21 b'umugambwe SNL bahohote
nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi binishira hamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
urunani kosesona rurikiyemo amasendika yabigisha mu gihugu cyose rwagabishije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro rwahaye abamenyesha makuru ko rugiye kugira yegereyegere inyuma yaho ubushikiranganje bw'indero ufashe ingingo yo gutunganya ku nguvu ikibazo kizohabwa abigisha bari ku kazi mu ntumbero yo gutoramwo abigisha bazokarihirizwa ubwenge Venance Bomana arongoye sendika CPSBU asaba leta y'u Burundi gufuta atagisabwe integuro ijanye n'ivyo bibazo iheze itegure vuba ibiganiro nyavyo bishika ku muti urama n'inkuru twateguriwe na Parfait mudasigana
amasendika ahurikiye mu runani kosesona aradoma ku rutoke ku ngingo zifatwa n'ubucuranganje bw'indero adahanujwe kandi amategeko agenga akazi ari kurira ayo masendika kugishwa inama ku ngingo yose iraba abigisha ubushikiranganje bw'indero ngo bwarafashe ingingo yo gutunganya ku nguvu ikibazo kizohabwa abigisha bari ku kazi mu ntumbero yo gutoramwo abigisha bazokarihirizwa ubwenge Venance Bomana arongoye sendika CPSBU
yerekanye muri urwo rwandiko ko ico bita ikibazo cy'igifaransa ibiharuro bizohabwa abigisha barezi basanzwe bari ku kazi ko kije guhonyanga agateka ka mwigisha yarasanzwe ari ku kivi mu kumusubiza hasi nk'umwuga imbere yabo ajejwe bisubiye ico kibazo giteye kubiri n'amategeko agenga abakozi n'akazi mu ngingo yayo ya 73 75 76
urunani rw'amasendika y'abigisha kosesona ruragabisha ko rugiye gukora yegeregere ubushikiranganje bw'indero budahagaritse vuba integuro ijanye n'ivyo bibazo buheze butegura ibiganiro nyavyo bishika ku muti urama
mu gihe bitogenda uko amasendika yabigisha aramenyesheje ko ategerezwa kuzoca atunganya ihagarikwa ry'akazi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi amasezerano ya 87 yishira hamwe muza makungu irabi by'akazi uyite yatewe ko umukono na leta y'u Burundi
tubutse ko mu nami bakundwe kundwi yahuje umushikiranganje w'indero n'abakozi bakuru bakuru arongoye kwigenekezo rya gatatu za kuno kwezi umushikiranganje François Habyarimana yamenyesheje ko hagiye gukarihirizwa ubwenge abigisha 30,000 bikazoba mu gice cya gatatu cy'uno mwaka w'ishure w'2021 ushira 2022.
Naho binuko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero yamenyesheje mu itangazo ngo ubushikiranganje bwashize habona kuri uyu wa kane ko ata mwarimu azokwirukanwa mu kazi ngo nuko yaronse amanota make muri icyo kibazo kurikira Liboire Bigirimana n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero.
Ico gikorwa kikazoba kiraba abarimu bangana 30,000 bigisha kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu, abo nabo bakazobanza gukora ikibazo kugira ngo hamenyekane neza ivyo bakeneye vyofatigwako kugira ngo bakarihirizwe ubwenge. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buramenyesheje ko ikibazo kizotangwa ku barimu gifise intumbero yo gusuzuma neza aho umwarimu afise ingorane hafatiwe ku vyigwa runaka kugira ngo hategurwe inyigisho zotuma izo ngorane zitora umuti gutyo ashobore gutanga ubumenyi yorohewe. Ubushikiranganje bw'indero bukaba buboneyeho akanya ko guhumuriza abigisha ko amanota bazoba baronse muri ico kibazo azobikwa ku buryo atanumwe azoyamenya ngo ayajane mu ibarabara, kandi ko atamwigisha numwe azokwirukanwa mu kazi ngo nuko yaronse amanota makenye. Igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge abarimu kizokorwa n'abarimu bagenzi babo nabo nyene bakoze ico kibazo bagenzi babo bakoze maze bikaboneka neza ko baronse amanota meza cyane. Na mwabujya ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi busanzwe buzi neza ko ari abarimu benshi bafise ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru mu gikorwa cyo gutanga ubumenyi.
Mu makuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu ushira hamwe rivuza abakozi ba leta mitwe de la fonction publique rirasaba abadandaza b'imiti bose bakorana n'iryo shira hamwe gutanga imiti yose ku buntu ku bakukuruke ba leta imiti yanditswe ku rupapuro rwatanzwe na muganga. Biri mu itangazo ryasohowe n'ishira hamwe mitwe ugenekerezo rya 11 z'uku kwezi turimwo. Iyo ngingo ikaba ishitswe ko inyuma y'amasezerano yo gufashanya hagati y'ubushikiranganje bw'amagara abantu n'ishyirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique amasezerano yatewe ko umukono ku igerekerezo rya 5/0 uno mwaka. Mu gisata cy'impunzi naho ishyirahamwe rihurikiyemo abarundi baba mu gihugu cya Canada, ABC Canada, ririyamiriza ryivuye inyuma itotezwa rigize iminsi rikorerwa impunzi z'abarundi ziba makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania na cyane cyane Induta na Nyarugusu. Iryo shyirahamwe rikibaza ko ibyo byose leta ya Tanzania iri kibikora mu ntumbero yo gushaka komora no gutahisha ku nguvu izo mpunzi biciye kubiri n'amategeko. Rigasaba iyo leta ya Tanzania kwisubira ko bitagenze uko naho ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi ICER ngo ryorondera ikindi gihugu cyo kwakira izo mpunzi. Dutega amatwi Apollonis Mbizi ari mu rwego nshingwantwaro rw'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu cya Canada, ABC Canada.
Turababazwe cyane n'iyo ngendo kuko ntaho byakabaye nibyo gutera ibyatsi aho abantu ndetse bajejwe gucungera umutekano no gutunganiriza impunzi mu makambi barandura imirima bagatema ibitungwa n'akamaramaza. Ariko ibyo birerekana ko ari uburyo bwinyegeje bwo kubura buzizo mpunzi z'abarundi mu kubatoteza kugira batebomoke baruhe bemere babatahishe ku nguvu. birazwi kandi yuko izo mpunzi z'abarundi zikorerwa amabi menshi muri ayo makambi, hari abafungwa igisakisaki mbere no kwicwa bakicwa. Twebwe rero turiyamirije cyane iyo nyifato aho abacungera umutekano muri ayo makambi bahohotera impunzi bakabasindikariza ubuzima. Turasabye dushimitse abategetsi ba Tanzania kubogira ibishoboka byose kugira ngo bakingire impunzi ziri ku gataka ka Tanzania, nihagire abasubira guhonyanga agateka kazi na muntu kimpunzi nk'uko igihugu cha Tanzania cabiyemereje mu gushira umukono ku masezerano mpuzamakungu agenga impunzi. Mu by'ukuri haba igihugu cakira impunzi, haba n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya UNHCR nta burenganzira bafise bwo gutahisha ku nguvu impunzi mu gihugu c'amavuko. Abahunze bonyene niwe bashobora kumva ko batekaniwe kugira ngo batahe. Tanzania rero itakibishoboye, turasavye ko izo mpunzi zokungururizwa mu bindi bihugu vyakira impunzi kugira ngo baronke umutekano ukwiye.
Duhereza na makuru twabateguriye kuri ino nkuru ivugwa muri za nkino z'igikombe cya Afrika ziriko zibera mu gihugu cya Cameroon, kugeza igihugu cya Cameroon nico cyonyene kidacamaze kuronka uburenganzira bwo kuja mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma. Senegal na Guinea zanganije ubusa ku bundi, ibyo bihugu bikaba bikwije amanota 4 bishobora navyo nyene kuba vyaronse iyo tike y'igice cy'umunani gishira icya nyuma, ariko no kurindira inkino zose zo mu mugwi zizobanza kurangira. Izindi nkino zitekanijwe kuri uyu wa gatanu nuruza guhuza Malawi na Zimbabwe, ibyo bihugu byose bikaba byatsinzwe ku rukino rwa mbere, ikiramuka gitsinzwe gica gisezera amahiganwa. Maroc nayo ikaramuka itsinze Comore icihambya Cameroon, cyo kimwe na Gabon iramutse itsinze Ghana. Kuri uno wa gatandatu nawatekanijwe inkino zibiri, saa 12 Nigeria izokina na Sudani, nayo saa 2 z'ijoro Misiri itane mu mitwe na Guinea Bissau. Ahani naho amakuru twari twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwarimu duteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kubategurira ano makuru. Jamalinda bashinze mwari kuba kuri mikro, ndabikiranuye ndabifuriza amahoro ngahi wanyu.